Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Iradio Ijwi rya Amerika isamiranirwa i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Fidel Niyongabo. Abarundi barenga 300 baherutse guhunga igihugu bariko barasaba ubuhungiro muri Republika ya Demokrasi ya Congo.
Nkabana je ngamwisange mvuye mu Burundi ahantu bita igihanga bagize batwaka amatongo muri Rukoko na Mataba no ku mucanga barahatwaka bamaze kuhatwaka tuburiyo tuvane tujisha tufata gahinga ko kuzino.
Abo ni bamwe muri abo Barundi baherutse guhunga igihugu cy'u Burundi. Abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika yo mu buseruko bitavye inama ku gihugu cya Republika ya Demokrasi ya Congo irongowe na Perezida wa Angola João Lourenço afarikanije na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye asanzwe ari we arongoye ishyirahamwe EAC ryo mu karere. Imyenike mu Budagi hariko harabera inama mpuzamakungu ku by'umutekano. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ari mu bitabiriye iyo nama iriko iba ku buhinga bwa none aribwo bukoreshejwe. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Uno munsi kwa gatanu wahoze ari umuzamu acungera ambasade y'Abongereza mu Budagi sentare y'i Londres yamuciriye igihano cyo gupfungwa imyaka irenga 13 kubera yatanze amakuru y'ibanga ayaha Uburusiya. Ibindi kuri inkuru na Team Ishimwe.
Uyu mugabo witwa David Belantin Smith w'imyaka 58 y'amavuko yahamwe n'icyaha cyo kugurisha amakuru y'ibanga kuko yishyuwe ibyiswe ubuhemu. Smith yari umuzamu wahoze arinda ambasade y'Ubwongereza i Berlin mu Budage. Iki cyaha Valentine Smith yahamijwe yagikoze imyaka irenga 3 atarafatwa. Iki gihe cyose Smith yakimaze yegeranya impapuro zarimo amakuru y'ibanga rikomeye harimo n'ibarwa yarimo ibintu bitagombaga gusohoka abaminisitiri bo mu Bwongereza bandikiye uwari minisitiri w'intebe icyo gihe Boris Johnson. Umucamanza Michael Wall yavuze ko ibi Smith yakoze yabitewe no kudakunda Ubwongereza no kuba afite ibitekerezo bishyigikira Abarusiya. Yagize ati "Nizeye ntafite ugushidikanya ko ibi byaha wabikoze ushaka gufasha Uburusiya kandi ugambiriye gusenya inyungu z'Ubwongereza kuko bakwishyuye ngo ukore iby'ubuhemu." Abategetsi benshi b'Abongereza bakurikiye uru rubanza nyuma yarwo bumvikanye bashimangira ibyavuzwe n'umucamanza ko uyu mugabo ari bihemu kandi adakunda Ubwongereza. Smith yafashwe mu kwezi kwa munani muri 2021. Icyo gihe inzu ye iri ahitwa Potsdam mu Budage yarasatswe afatanywa kuma kabika inyandiko, amafoto n'udutabo twa pasiporo z'abadiplomate byose yagiye afotora mu biro by'abategetsi bo mu Bwongereza. Smith yabwiye umucamanza ko ibyo byose yabikoze yasinze kandi yabonaga arimo gukora ikintu cyiza. Gusa umucamanza yamubwiye ko ukwicuza kwe ntacyo kuvuze kuko nta mpuhwe akwiye kugirirwa.
Urakoze team kuri iyo nkuru. Imyunike mu Budagi hariko harabera inama mpuzamakungu ku by'umutekano. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ari mu bitabiriye iyo nama ariko hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Ibikuru bikuru byo mu byo yashikirije mu ijambo ryiwe tubibaze mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe.
Mu ijambo ryiwe yashikirije kuri video, president wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasabye indongozi z'isi kwihutisha umugambi wo gushigikira igihugu ciwe mu vya gisirikare. Yagize ati "Ni ngombwa ko twihuta, ni ngombwa ko tunyarutsa gushira mu ngiro amasezerano yo kudufasha mu vya gisirikare tukaronka ibigwanisho vyo kuburizamwo inguvu z'u Burusiya. Agakiza k'igihugu cacu kari mu kwihutisha umugambi wo kudutabara." Mu ndwi imwe rudende, umwaka uzoburumanye Uburusiya butanguye gutera Ukraine biruko mu gihe ata kimenyetso co gucureha kw'intambara cibonekeza hagati y'ivyo bihugu bibiri. Amakungu arimwo na Ukraine ubwayo akeka ko igenekerezo rya 2024 uku kwezi kw'isabukuru y'umwaka umwe w'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine, Uburusiya buzogaba imvura y'ibitero ku butaka bwa Ukraine. Hagataho abahinga basanga amahigwe yo guheza iyo ntambara biciye mu nzira ya kidiplomasiya ateragabanuka. President wa Ukraine mu ijambo ryiwe ry'uno munsi kwa gatanu yongeye agira ati "Uko biri biragoye kwizera ko Ukraine izotahukana intsinzi." Ukraine kandi mwumve ko atari yo ya nyuma Urusiya busotoye inyuma yacu Putin azobandanya atera n'ibindi bihugu. Chancelier w'Ubudagi asa nk'umwishura yemereye president wa Ukraine ko igihugu ciwe kizobandanya gutanga imfashanyo zaba iza gisirikare iz'amafaranga n'ubundi butabazi igihe cyose bizoba ari ngombwa. Umutegetsi w'Ubudagi yasabye ibihugu byose birimo cane cane ibigize umwe bwa Buraya bibishoboye gufashisha Ukraine biduga vy'intambara. Ubushikiranganje bwo kwivuna umwasi mu Bwongereza nabwo bukabwemeje ko amakuru bukura amasoko yabwo yo mu Burusiya yerekana ko kuva intambara y'Uburusiya na Ukraine yaduka ingabo z'Uburusiya ziri hagati y'ibihumbi 40 n'ibihumbi 60 arizo zimaze kugwa ku rugamba mu gihe amaze gukomereka bari hagati y'ibihumbi 175 n'ibihumbi 200.
Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, umugenzuzi w'ikigega cya leta yasabye ko amafaranga igihugu cy'Ubushinwa kizobariha yongerezwa ko imiliyaridi 17 y'amadolari y'Abanyamerika ku yandi madolari yari mu masezerano yo mu mwaka 2008 ajanye n'icukurwa ry'ubutare. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Tim Ishimwe.
Raporo yabonywe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters uyu munsi wa gatanu ivuga ko nubwo ari amakuru akiganirwaho n'ibihugu byombi bitabujije Ubushinwa gukangarana. Ambasaderi wabwo muri Congo yavuze ko yatunguwe na raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta, yumvikanisha ko iba ari ibintu byo kurenganya Ubushinwa nta kuri kwabyo. Ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bwagiye busubiramo kenshi amasezerano Congo yagiye igirana n'Ubushinwa ku butegetsi bw'uwamubanjirije Joseph Kabila. Ibi bikaba byumvikana ko uyu munsi Kongo iramutse isabye andi mafaranga y'inyongera kuri Ubushinwa bushora muri Kongo nta cyaba gitangaje. Isosiyete mu Bushinwa yubaka imihanda ya gari ya moshi yemeye kubaka iyo mihanda muri Kongo n'ibitaro, nayo igahabwa umugabane wa 68% mu gucukura amabuye y'agaciro arimo kobalite n'umuringa. Ambasade y'Ubushinwa yakomeje ivuga ko amasezerano yari yarakozwe mbere yari urugero rwiza rw'ubufatanye, hakiyongeraho ibyo Perezida Tshisekedi ubwo avuga ku mishinga ya Congo abwira ibindi bihugu. Kugeza ubu abashoramari b'Abashinwa bari bamaze gutanga miliyoni zigera kuri 822 z'amadolari kuyo bemeye agera kuri miliyari 3. Ubu umugenzuzi w'imari ya leta yayongereye agera kuri miliyari 17.
Umushikiriza manza wa leta ya Amerika yasavye ku imyaka y'umunyororo muririmbyi w'umunyamerika A. Kelly yaciriwe yongerwa ko iyindi 25 ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Diane Nini Ntazwe.
Imyaka 25 abashikiriza manza bo ku rwego rw'igihugu aha muri Amerika basabira R. Kelly ikaramuka yemejwe izo bije kwiyongera ku yindi 30 yamaze gukatirwa n'ubutungane bwo mu gisagara cha Chicago kubera ivyaha byo gukorera abana ihohotera rishingiye ku gitsina vyamaze no kumwagira. Umuririmbyi w'umunyamerika R. Kelly afise imyaka 56 y'amavuko. Abacamanza bose ntibamara kwemeranya kuri iyo myaka 25 yindi y'umunyororo asabigwa azoshobora kwidegemvya ari uko akabakaba imyaka 100 y'amavuko. Abashikiriza manza bamusabira kongerwa umunyororo bavuze mu majambo yabo ko R. Kelly ari ikibazo gikomeye mu kibano kandi ari umube gito yahohoteye abana benshi, gutyo bumvikanisha ko uburyo bwo gukumira ko asubira gukora amabi nk'ayo yakoze ari ukumugumiza mu munyororo ubuzima bwiwe bwose asiga gaje kuri nosi. Insiguro zigituma abashikiriza manza basabira R. Kelly ibihano bikarishe ziri ku mpapuro 37. Umuburanira we asaba ko ahanishwa ahubwo umunyororo utarenze imyaka 10, akumvikanisha ko iyo myaka yose adashobora kuzoyimara mu munyororo akiri muzima. Robert Kelly azwi ku izina rya R. Kelly, twibutse ko yavukiye mu gisagara cha Chicago aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamenyekanye mu ndirimbo ziwe zitandukanye zirimo ahanini I Believe I Can Fly yakunze ku migabane itandukanye irimo umugabane wa Afrika.
Tushimire bagenzi bacu badushikije aya makuru hirya no hino ku isi. Aya makuru yose agezwe ko hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we akaburungu radio yacu veo akaburungu com, adresse yacu YouTube, Instagram na Facebook ni VOA Radio yacu mukanya dukubitira mu karere k'ibiyaga binini. Abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika yo mu buseruko bitavye inama ku gihugu cha Repubulika ya Demokrasi ya Kongo irongowe na Perezida wa Angola Joao Lourenço afatanije na perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye asanzwe ari warongoye ishyirahamwe EAC ryo mu karere. Bagarutse ku ngingo zijyanye no kugarukana amahoro mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bipfundikiye ku nama zabereye Nairobi mu gihugu cya Kenya hamwe n'i Rwanda muri Angola. Ku rubuga rwa Twitter, ibiro nshingwabikorwa by'uwo muryango byanditse bivuga ko abakuru b'ibihugu byo mu karere bahaye imigwi itwaje ibirwanisho yose itariki ya nyuma yo kwigenekerezo rya 3 y'uku kwezi kwa gatatu kugira ngo ibe yavuye mu duce no mu bisagara yigaruriye. Ubwo butumwa kuri Twitter buvuga kandi ko abo bategetsi basabye ko imigwi yose itwaje ibirwanisho itanga agahengwe buno nyene kugira abahunze ingo zabo bazisubiremwo. Kuko ku rwandiko rubivuga, abakuru b'ibihugu bari muri iyo nama bagarutse no ku kibazo cy'impunzi ziri mu Rwanda no muri Uganda, baraheza basaba ko zitahukanwa mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umushikiranganji ajeje umutekano n'intwaro yo hagati mu Burundi, Martin Ntiheretse, yemeza ko hari abaserukira amashyirahamwe yigenga bane bapfungiwe mu iperereza igico gihugu ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Martin Ntiheretse avuga ko bahagaritswe nyuma y'amatohoza yaramaze amezi atatu akogwa yerekanye ko bakorana n'amashyirahamwe atemewe n'u Burundi kandi baronswe amafaranga menshi avuye hanze y'igihugu atawuzi neza hava. Abapfunzwe n'abakenyezi batatu n'umugabo umwe bahagaritswe ku munsi wa kabiri w'iyindwi. Ni inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika, Eroje Wirikaneza.
Abagore batatu n'umugabo umwe baserukira amashyirahamwe yaharanira agateka kazina muntu mu Burundi bakaba bahagaritswe n'igendereza ry'ico gihugu mu gatondo ko ku munsi wa kabiri. Odate Habyarimana aserukira imbere y'amategeko wa PDH yaharanira amahoro no guteza imbere agateka ka muntu, Sylvana Inamahoro n'umuyobozi nshingwabikorwa w'iryo shyirahamwe, Sonia Ndikumasabo nawe akaba umukuru w'ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abarundikazi biza amategeko wa FGB, na Marie Merusabe umuhuzabikorwa muri iryo shyirahamwe bafungiwe mu gashoboka igendereza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Nkuko amasoko y'Ijwi rya Amerika yabitumenyesheje kuva bagihagarikwa, bafatiwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura igihe bari berekeje mu nama yabahuza na bamwe mu bakorana i Kampala muri Uganda. Bagitabwa muri yompi, abategetsi b'u Burundi nta kintu kinini bashimye kubivuga ko. Mugabo wa mushikanganji w'intwari hagati mu gihugu n'umutekano, Martin Ntiheretse, ubu yakuyeho impari, yatangaje ko abahagaritswe bari bamaze amezi atatu yose bakorwa ko itohoza kandi ko bakorana n'amashyirahamwe atemewe n'igihugu.
Sigihuha, sigihuha, hari abantu bane bafashwe ku kibuga cy'indege muri iyindwi bari bagiye mu nama i Kampala mu Buganda. Ni ivyo nyine babwira n'igihugu baravuga, bakorana n'ishyirahamwe iyo nkoye gukorana n'u Burundi, bamwe bimwe bita ONG, bagaca bakorana n'amashyirahamwe bimwe bita societe civile, amwe yemewe n'ayandi atemewe, bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza, bagakoresha ibintu byinshi uburyo bwinshi cyane. Twe tumaze ko nk'amezi atatu tubidoriye bukebuke, burya rero hajya twari twabimenye ukungene bagiye kwitunganya, tuvuga tuti reka rero tubabaze neza. Ubu ariko barabazwa ibitari bike turamaze kubimenya, mugabo mumenye ko igihugu kirararirwa.
Ubundi akorera rimwe muri aya mashyirahamwe abiri yahagarikiwe ingozi mu buraruko bw'u Burundi, ni Prosper Runyange ajejwe igisata cy'amatongo muri APDH. Umushikiranganji Ntiheretse yavuga ko inzego z'umutekano n'igendereza zikeka ko amafaranga bahabwa ashobora gukoreshwa mu bikorwa by'iterabwoba.
Igihugu kirararirwa kuko ntidukeneye ko hari abantu baza kutwihisha ko umenga turiko turakorana nk'abarundi, umenga turi mu mugambi umwe guteza imbere igihugu, kumbe bamaze gukwepa kugira baje gukorana n'abashaka kudurumbaniza igihugu. Kuko urinzi ujya kwinyegeza, twe turavuga tuti ayo mafaranga uri kurazana, amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana kugira tumenye ukuri kose. Turashobora gusanga ari nka bimwe bita ngo finance ma terrorism, byose turiko turabirondera kugira tumenye ukuri kwavyo. Ibyo rero babwiye ati n'urukurukuru, oya si urukurukuru, bane barafashwe bafatiwe kuri aeroport, uwundi umwe yafatiwe ingozi kandi dosi iri kwigenda neza, tuzobabwira icavuyemo mu misitsi.
Mu rugendo yahoramo mu Burundi, komiseri akaba n'intumwa idasanzwe y'umwe bwa Buraya yajejwe ibibazo by'agateka kazina muntu, Imon Gilmo yavuze ko akiri intamba myinshi mu gisata cy'agateka kazina muntu muri ico gihugu.
Hari ibibazo by'agateka kazina muntu mu gihugu. Mu biganiro nagize twaragarutse ku kudahana, ingorane z'amashyirahamwe yigenga n'ikibazo gikomeye cy'itangazamakuru hamwe n'impinduka mu butungane.
judicial reforms.
Umurundi ya mashirahamwe yigenga tarimake ya tayaromo kanyuma yinjane za turuse ukindi kiringo chate imari chanya kuigende la prezina pisele mhunzi hiza mwimbili na chumina katanu. Vamwe mwaya hagararie baronder kwa nubutungane ubagiriza kuifatanya na bagirageje kutemba gazubu teke simuru wa mwaka. Vamwe mwagize ya mashirahamwe ya korela hanze igihugu hamwe na mhuza makungu wa korako Burundi wabuga kubu wa mashirahamwe yeme ye huguma kubutaka bwico gihugu yaba ya barundi na yaba nyamahanga tayandi masaganiza fise ataru ukwemera gukora icyo ubutegetsi bwifuza harimo kuringaniza ibitigiri by'abahutu n'abatutsi bayakoramwo hisunzwe ibitigiri by'amasezerano ya Arusha avuga kugabanganya ubutegetsi mu nzego za leta. Muri iyi myaka iheze amashyirahamwe atari make yategetswe n'ubushikanganji bw'intwara yo hagati mu gihugu kubikora gutyo. Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umushikiriza manza wa Kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi kugira rimenye niba baregwa bamaze kugezwa imbere y'umushikiriza manza kugira bumvirize, ariko ku murongo wa telefone ntiyitavye. Mu butumwa bwanditse kuri WhatsApp yadusubije aturamutsa, ariko ntacyo yashimye kubivuga ko kuva President Ndayishimiye yaroye ku butegetsi abaharanira agateka ka kiremwa muntu yaroye ku butegetsi bari mu buroko babiri baramaze kurekurwa hamwe n'umwe yafunzwe yamaze kuja mu mabanga. Imbere ya batanu nta yindi mpirimbanyi yari mu nyororo mu Burundi. Icyaha cy'iterabwoba bikekwa ko gihanishwa mu nyororo w'imyaka iri hagati ya 10 na 20 nk'uko ingingo ya 641 y'itegeko mpanabyaha ry'u Burundi bivuga. Mu gihe hari abantu bishwe kubera icyo cyaha, ucagirizwa ashobora gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Eroje buri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Mugihe umutekano ubandanya kurushirizaho kuba mubi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ishami rya ONU gitaho impunzi HCR ryatangaje ko rikeneye imfashanyo ingana n'imiliyoni 65 z'amadolari y'Amanyamerika yo kugarukira impunzi z'abanyekongo ziri hirya no hino ku mugabane wa Afrika. Ishami rya ONU gitaho impunzi rivuga ko iyo mfashanyo izonafasha mu kwitaho abanyagihugu bakenye baba hafi y'amakambi mu bihugu vyakiriye izo mpunzi. Temistocle Mutijima araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Hamwe n'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhura na kimwe mu bibazo by'ingutu kandi bimaze igihe byo kubona imfashanyo yihutirwa, ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR hamwe n'imiryango 69 ikora ibikorwa by'ubutabazi, uyu munsi batangije gahunda y'ubufasha bugenewe impunzi ku rwego rw'akarere yiswe RRP. Iyigamije gutanga inkunga y'ubutabazi yihutirwa ndetse n'umutekano ku mpunzi ziva muri iki gihugu muri uyu mwaka w'2023. Mu itangazo dukesha iri shami, muri iyi gahunda harashakwa $605,000 z'amadolari ya Amerika yo gufasha impunzi z'abanyekongo zahungiye mu bihugu bituranye byo mu majyepfo ya Afurika n'ibyo mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo nkunga kandi nagamije gufasha abaturage baturanye n'inkambi bo mu bihugu byakiriye izo mpunzi. Kuri ubu ku mugabane wa Afurika harabarurwa impunzi z'abanyekongo zisaga 1,000,000. Benshi muri abo basaga 479,000 bakiriwe na Uganda, Burundi bwakira abasaga 87,000, Tanzania igacumbikira abagera ku 80,000, aho ikurikiwe n'u Rwanda rucumbikiye impunzi z'abanyekongo zisaga 772. Ni mu gihe izindi mpunzi zicumbikiwe n'ibihugu bya Zambia, Repubulika ya Kongo na Angola. Igihugu cya Uganda gifatwa nk'igicumbikiye impunzi z'abanyekongo nyinshi kurusha ibindi ku mugabane wa Afurika. Mu mwaka ushize w'2022 wonyine cyakiriye abagera ku 98,000 bahunze ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo nk'uko HCR bivuga byatumye umubare wabo gicumbikiye ugera hafi ku gice cya miliyoni cy'impunzi z'abanyekongo zose hamwe habariwemo n'izahunze mu myaka yabanje. Inkambi zicumbikiza impunzi mu bihugu byazakiriye zimwe zaruzuye, izindi zamaze kurenza ubushobozi bwazo, kandi ibikorwa remezo by'ibanze nk'amavuriro, iby'amazi n'isukura byamaze kurengerwa, ahandi ho birahenze bikabije. Ibura ry'ibiribwa naryo ni ikibazo gihangayikishije kuko abantu bagorwa no kwigondera iby'ibanze kubera ibiciro bikomeza kwiyongera cyane biturutse ahanini ku ntambara ibera muri Ukraine. Kubw'ibyo HCR n'abafatanyabikorwa bayo barahamagarira umuryango mpuzamahanga gukora uko ushoboye ibi bihugu by'ibigwaneza byakiriye impunzi bigakomeza kubona ubufasha kugira ngo izi mpunzi ziri mu kaga zibone umutekano, amacumbi, ubuvuzi, uburezi n'izindi serivisi z'ibanze. Usibye ubufasha bwihutirwa, HCR ivuga ko gahunda ya RRP 2023 igamije guteza imbere ukwigira mu bukungu ku mpunzi hamwe n'imiryango itishoboye ituranye n'inkambi. izita cyane kugufasha imishinga y'urubyiruko n'abagore mu rwego rwo kugabanya gushingira cyane ku mfashanyo. Ibibazo by'ubukungu, imibereho n'ibya politiki byari bisanzwe bihagaze nabi, byongere ubukana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 hamwe n'umutekano ukomeza kuba mukeya kubera ibitero by'imitwe yitwaje intwaro byongeye kubura, urugomo rushyamiranyije amoko hamwe n'ibibazo bikomeye by'ihungabana ry'uburenganzira bwa muntu, biracyari intambamyi ku kuba bavanywe mu byabo batahuka mu ngo zabo ngo basubukure imirimo yari batunze. Izi ntambamyi kandi zitezweho gukomeza kongera umubare w'impunzi z'abanyekongo zihungira mu bihugu bituranye. Imbere mu gihugu naho HCR ivuga ko abanyekongo barenga hafi miliyoni 6 bavanywe mu byabo n'intambara. Mu ntara zo mu burasirazuba bw'iki gihugu, ahabarurwa imitwe yitwaje intwari isaga 130, benshi mu bavanywe mu byabo bacumbikiwe mu mashuri, mu nsengero, mu zahoze ari inzu z'ubuhunikiro, cyangwa se babana mu nzu n'imiryango y'abakiriye. Kuva mu kwa gatatu kwa 2022, nibura abagera ku 521 bavanywe mu byabo mu ntara kivuye ruguru yonyine.
Abarundi barenga 300 baherutse guhunga igihugu, ubu bariko barasaba ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bahawe indaro mu ikambi y'agateganyo ya Sange muri territoire ya Uvira. Barega leta y'u Burundi ko yabanyaza amatongo bari basanzwe barimamwo. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Aba barundi bari gusaba ubuhungiro muri Kongo baza bavuye mu ntara za Kibitoki na Bubanza, bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange. Bamwe muri bo twabasanzwe bakambitse munsi y'ibiti, abandi nabo twabasanze mu bihangari biri mu nkambi ndetse no hanze yayo. Aba barundi bavuga yuko impamvu bari gusaba ubuhungiro ari uko leta yabambuyeho bari basanzwe bahinga muri mabayi ahitwa Nyarure na Rugombo ahitwa Mbazamiduha ndetse no mu mataba no mu kibira cya Rukoko. Iradukunda Lydia amaze ukwezi kose ageze mu nkambi y'agateganyo ya Sange, avuga yuko yahisemo kuza gusaba ubuhungiro muri Kongo bitewe n'uko leta yatwayeho yari asanzwe akorera imirimo y'ubuhinzi mu ntara ya Bubanza.
Nkabana je ngaha mu Sange mvuye mu Burundi ahantu bita Igihanga, bagize batwaka amatongo muri Rukoko na mataba no ku mucanga barahatwaka. Bamaze kuhatwaka tuburiyo tuvane tujiye iyo ducingero y'abana bishatufata gahinga ko kuzino iyo ahanye na hamubona tugorewe.
Muri aba barundi kandi bara mu nkambi y'agateganyo ya Sange, hari abagaragaza yuko kuba leta inyuza imihanda mu mazu yabo ndetse no mu mirima yabo ntibahingurane aribyo bituma bahitamo guhunga Burundi.
Aka parasera nahora mbamo nari narubakishije inzu nabamo rero kujya bakori barabara imodoka rero bambika imashini kirata gicakira bomora kibomoye ntaho turi bwitware baradukuramo nta kuduha umuzibukira tibirya bigenda uku turangara umwana akaturira ko nimbaraho tugiye kwaka indaro yaye n'umutuviraho nimugende
kwa gaparasera nari mfise kuba kace kwa mu barabara bacu bagatwara ntisigara nduko maze gusigara nduko ndabura icyo mfata n'icyo ndeka abana nabakomeza bandirira ko ndabona ko ubuzima bwanje n'abana butakaye mpitamo komoka ndavayo ndahunga ntungirino kugira ngo nitwe aseri ndabe icyo yomfasha.
Aba barundi bari gusaba ubuhungiro bavuga yuko kandi aho bakambitse mu biti by'ihanze y'inkambi y'agateganyo ya Sange bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo inzara.
Hano tuhaba nabi, tukubitwa n'imvura ngaha hanze, kurya nta kuntu turya ngaha, tudahangayitse ntiturye ubuhoho, basaze badufata abakongomani, nta muntu agenda kurondera akanzi kwa karoni.
Umwe mu bayobozi bashinzwe impunzi muri Uvira avuga yuko muri inkambi y'agateganyo ya Sange abenshi muri aba barundi 300 basaba ubuhungiro. Bavuga yuko bafite ibibazo by'amatongo bagiye bambugwa na leta y'u Burundi. Twandikiye abayobozi b'intara y'Ibitoki na Bubanza ahaturuka aba barundi bari gusaba ubuhungiro kubera leta ibamburaho bari basanzwe bahinga. Maze mu butumwa bugufi guverineri w'intara y'Ibitoki Kare mu Bizoza yohereje ijwi rya Amerika atubwira yuko abo barundi bavuga yuko leta yabatse amatongo ari ibinyoma, kuko itongo rya Nyarure ari itongo rya leta naho ijyambaza miduha ari tongo rya Cogerco Compagnie de Gérance du Coto. Mu butumwa twandikiye guverineri w'intara ya Bubanza Nizigimana Cleophas, tumubaza iby'abo baturage bahunga intara ye kubera bambugwa amatongo ari muri Rukoko na Mataba, yadusubije yuko hari abantu bahoraga barima aho basirikare bitoreza kurasa. Ubu rero ikigo cya gisirikare cyababuje gusubirayo kubera igisirikare nacyo kigomba kubakorera ibikorwa byacu. Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko ikigo cya gisirikare kivuga yuko kuva kera ayo matongo ari igisirikare abanyagihugu nabo bakavuga yuko ari ayabo. Uyu muyobozi avuga yuko hashyizweho komisiyo iri gutohoza neza kuri icyo kibazo. Imibare itangwa na ASR yerekana yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari impunzi z'Abarundi zirenga 40,000 ziri mu makambi ya Rusenda na Mulongwe ndetse no mu nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira. Oveda Singabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Tubibutse nshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho ni wa mwanya wo kubashikiriza amakuru y'inkino zitekekanijwe mu mpera z'iyi ndwi mu Rwanda. Amakuru dushikirizwa na n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Jean-Claude Munyandinda.
Mu mpira maguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda irakomeje. Imikino igeze ku munsi wa 22. Ejo kuwa kane habaye umukino umwe wahuje AS Kigali na Sunrise kuri Stade Bugesera. Uyu mukino warangiye aya makipe yombanganyije ibitego 2-2. Uyu munsi kuwa gatanu nabwo habaye umukino umwe wahuje Bugesera FC na Rutsiro FC kuri Stade Bugesera. Uyu mukino warangiye Bugesera FC itsinze Rutsiro FC ibitego 3-3. Ejo kuwa gatandatu hazaba imikino ine. Guhera saa sita n'igice, ikipe ya Gorilla FC izahura na Espoir FC kuri Stade Bugesera. Nyuma y'uyu mukino nanone kuri Stade Bugesera hazakurikiraho umukino uzahuza Gasogi United na Rayon Sport guhera saa 9 n'igice. Ikipe ya Kiyovu Sport izakina na Marine FC kuri Stade Muhanga, naho Mukura Victory Sport ikazahura na Rwamagana City kuri Stade Huye Ibutare. Imikino ibiri y'umunsi wa 22 wa shampiyona izaba isigaye izakinwa ejo muri ku cyumweru. Police FC izakina na Musanze FC kuri Stade Muhanga, APR FC ikazahura na Etincelles FC kuri Stade Bugesera. Kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona, ikipe ya mbere ni AS Kigali ifite amanota 37 mu mikino 20. Ku mwanya wa 16 ano wa nyuma turahasanga Espoir FC ifite amanota 11 mu mikino 19. Tunyarukire mu mukino w'intoki ya basketball, aho shampiyona y'icyiciro cya mbere mu makipe y'abagabo iza gukomeza mu mpera z'iki cyumweru. Umukino utegerejwe na benshi uraza kuba uyu munsi kwa gatanu, ukaza guhuza amakipe abiri y'ibihangange ariyo REG Basketball Club na APR Basketball Club. Uyu mukino w'ishiraniro urabera mu nzu nshya y'imikino y'ishuri rya Lycée de Kigali mu Rugunga, ukaza gutangira mu kanya saa 3 z'ijoro. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Imbere yuko dusezerana dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize amakuru twabashikirije. Abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika mu buseruko bitabye inama ku gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo irongowe na Perezida wa Angola Joao Lourenco, afatanije na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye asanzwe ariwe arongoye ishyirahamwe EAC ryo mu karere. Kuyindi nkuru twabwiye ko i Munich mu Budagi hariko habera inama mpuzamakungu ku by'umutekano. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ari mu bayitabiriye ariko akoresheje ubuhinga bwa none. Twabwiye ko uyu munsi kuwa gatanu wahoze ari umuzamu acungera ambasade y'Abongereza mu Budagi Sentare y'i Londres yamuciriye igihano cyo gufungwa imyaka irenga 13 kubera yatanze amakuru y'ibanga ayaha Uburusiya. Imineke mu Budagi hariko harabera inama mpuzamakungu ku by'umutekano. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ari mu bayitabiriye. Rero ku yindi nkuru twabwiye ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umugenzuzi w'ikigega cya leta yasabye ko amafaranga y'igihugu cy'Ubushinwa kizoba riha yongerezwa ko imiliyaridi 17 z'amadolari y'Abanyamerika ku yandi madolari yari mu masezerano yo mu mwaka w'2008 ajanye n'icukurwa ry'ubutare. Umushikirizamanza wa leta y'Amerika yasabye ko imyaka y'umunyororo umuririmbyi w'umunyamerika R. Kelly yaciriwe yongerwa ko iyindi 25. Naho ku byerekeye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yindi nkuru, mu gihe umutekano ubandanya kurushaho kuba mubi muri icyo gihugu, ishami ryawo ryitaho impunzi HCR ryatangaje ko rikeneye ifashanyo ingana n'imiliyoni 605 z'amadolari y'Abanyamerika yo kurungikira impunzi z'Abanyekongo ziri hirya no hino ku mugabane wa Afurika. Ishami rya ONU ryitaho impunzi HCR rivuga ko iyo mfashanyo izonafasha mu kwitaho abanyagihugu bakenye baba hafi y'amakambi mu bihugu byakiriye izo mpunzi. Njuti rero mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri iki gihe muri aka kanya haniho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwadukurikiranye, tubifuriza kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mukurindira mugira ibihe byiza.